ishirahamwe rigiteka rihanye uburenganzira bwa muntu rivuga ko amezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atabaye meza mu byerekeye agateka kazi na muntu, kuko hari abantu benshi bishwe abandi bafungirwa ubusa mu gihugu. Anshire niko yagize atwara rigiteka.
Ishirahamwe rigiteka ryashoboye kubona abantu 67 bishwe, 14 nabo bari muri bamwe bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane. Kuri abo hari abandi 6 banyujwe, 15 bagirirwa ivyafurambi, 23 barabarizwa igufa, 204 nabo barahagarikwa daciye mu mategeko.
Icyo bikoze bagenzi bo bakorera mu gihugu muri icyo gisata nka Falcon F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa mama bamirira kure ibiri muri be nayo maraporo. Jirare Hakizimana aritwara aheruka gushikiza nyabona kuburenganzira bwa muntu bwifashe neza.
Turemeza ko agateka kazi na mukana turi byabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. Nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava. Ibivugwa mwa ya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi ibashikiriza ni binyoma. Ni muri yangendo kwa mabirekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ataye ibibazo bihari.
Mu kumuhinyuza rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko rifise amazina n'imyidondoro ikwiye ryabo agateka kabo kahonyanzwe, ndetse bamwe mubo rivuga ko bishwe bakaba baranatowe ibiziga.
Mushira muri rigiteka tukabona ko ndetse mbere hashe kwibonekeza ibiziga hirya no hino ho mu bantu novuga abarenga ica kabiri cabishwe 38 ibiziga byabo byatowe hirya no hino, aho vyibonekeza mbere ko ivyo biziga bica bihambwa ata n'amatohoza abaye arivyo bitera amakenga ko leta iba ibifisemwo uruhara.
Abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka rivuga ko harimo abo mu nzego za leta nk'igipolisi no gwaruka gwimbonerakure gwegamye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ayo mabi bwa mbere haza kwisonga imbonerakure hagakurikiraho mu iperereza abasirikare, abapolisi ndetse mbere nabo mu ntwaro.
Gusaha Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yarahakanijwe ijya Amerika mu kwezi kwa mbere ko ugwego avugira gwera.
Abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera cha ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucungukurikirana ivy'agataka kazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi.
Kubwari giteka ababangamiwe n'abatavuga rumwe na leta. Anshere niko yagize akagira ko avuga ko ikirere atari ciza no mu gihe cy'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwa gatanu.
Abagirirwa ayo mabi nabo cyane cyane nabo bita batari kumwe n'ubutegetsi badashyigikiye ubutegetsi byaribonekeje ko nuvuga abakorera mabi cyane ari abo umugambwe SNL wa Honorable Gatogwasa. Biribonekeza ko harimwo n'abaCNDD-FDD bakoreye ayo mabi handitse mbere twovuga ku byo twise ubwicanyi ndengerabutungane aho n'imbonerakure zishwe. Turabona ko uko twegereza amatora bibandanya biyangara, tukagira amakenga rero kwezi kumwe gusigaye kugira dushikire amatora ko bishobora kuba nabi kurusha mu gihe leta ihari ito kwitukubita agashi ngo nyabuna ireke kubandanya ihohotera bo batari kumwe.
Yamaraha umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD sikwa bibona mu kiganiro cyo kurabira hamwe uko icuka cha politike cyifashe imbere y'amatora. Nasine Nete Mutoni avugira uwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora.
Twebwe umugambwe wa CNDD-FDD tubanyeneze n'indi migambwe nico vyerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumya banga y'imbonera kure y'abakenya rugamba ni nyifato y'akarorero kandi dushima kuko bavyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengesha na kubasotora.
Ibiri muri raporo ya rigiteka bisa n'ivyo umugwi wa ONU ugira amatohoza ku Burundi uherutse kubwira Ijwi rya Amerika mu kwezi guheze kwa gatatu. Naho biruko uwo mugwi wa ONU warankiye gushika ku rubuga mu gihugu kwirabira uko ibintu byifashe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwira Ijwi rya Amerika.